mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Ikiganiro iwanyu mu ntara camakiremesherejwe muri studio ya 18 kirongowe na Jewe Diane Ninahase.
Arabanyishuri batari bake batashobora kuronka indaro hafi y'ishuri kubera ko atanacuti bafise hafi yabo cyane kubera ko atashuriri hafi yabo. Hariho rero abanyeshuri ngira ngo mu ntayo bamenye igitekerezo cyabo ngene bangana bashobora guhura n'ingorane ku birungiro.
Uyu ni umushinga ntaye Joseph Ndayisaba, umuhinga mu vyindero akabari n'umwigisha muri za kaminuza, agerageza gusesangura zimwe mu nkurikizi zishobora kuzokora ku banyeshuri ari nka hamwe amashuri y'uburaro mu Burundi yoshigwa mu minwe y'abikorera utwabo. Iyo nkuru iri muzotugaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Hagataho abayisilamu bo mu ntara ya Gitega babandanya batera ivyatsi ingingo ya leta itegeka kutarenza umugore umwe, abatanditswe nabo bakiyandikisha. Muti kubera iki batera utwatsi iyo ngingo?
Iryo tegeko ryo kwandikisha umugore cyariza guhonyanga amategeko y'Imana, urumva ntituyongere umugore wa kabiri kandi Imana yaraduhaye uruhusha twiyongeze.
Nuko rero bakunze ikiganiro wanyu mu ntara, ivyo ni bimwe mu byo tugaruka ko mukanya. Turabatumiye kandi kumviriza ikiganiro wanyu mu ntara. Ariko imbere kuja mu ntara no makambi, maze ndabwire muri make ko ubucamanza bw'igisirikare muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo gatiri umunyororo w'igihe kirekire abasirikare 8 bagirizwa ko bisha abanyagihugu umuntu reka zabereye mu ntara ya Kasai mu mwaka uheze. Babiri muri abo basirikare baciriwe umunyororo w'imyaka 20, batatu nabo bacirwa imyaka 15, mu gihe hari babiri bari baratorotse abajeje kubacungera nabo baciriwe umunyororo wo guherayo. Ivideo yasohotse yerekana abasirikare bariko baratambuka hagati y'ibiziga bishika kuri 20 birambitse mu ibarabara, niyo yoba yaratumye abasirikare bafatwa. Wa mugwa abanyeshuri baturuka muri Gambia twari twabwiye ko ari warahakaniwe kuronswa impapuro z'ingendo zibaha uburenganzira bwo kwinjira hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi batari mu bihugu bibujije kwinjira muri Amerika, waremerewe kuzofata ubwo rugendo mu ihiganwa ry'isi yose gerekeye guhingura amamashini y'amarobo. Uwo mugwi ugizwe n'abanyeshuri batanu waronkejwe izo mpapuro kuri uno wa kane. Yamara bavuga ko batashimishijwe n'uburyo umuyobozi wabo mu bushikiranganji bw'indero n'ubuhinga ataronse ubwo burenganzira bwo kuzoba muri iryo higanwa. Ugwaruka rwo mu Burundi no mu Rwanda nago nyene ruzokwitabira ayo mahiganwa. Mumona no perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yagiranye na chancelier w'Ubudage Angela Merkel kuri wa kane. Abo bategetsi baganiriye ku bibazo bitandukanye bivugwa hirya no hino ku isi. Inyuma y'uwo mubonano wabereye mu mwiherero, umuvugizi wa Merkel yatangaje ko abategetsi baganiriye ku bibazo bijanye n'ubutunzi, urudandaza, igitero ca nyuma ca misile giheruka gukogwa na Korea ya Ruguru, hamwe n'intureka ziri mu karere ka Barabu no mu gihugu ca Ukraine. Mu misi heze Angela Merkel yari yatangaje ko atanezerejwe no kubona perezida Trump asukura amasezerano y'i Paris ajanye n'ihindagurika ry'ibihe. Yatangaje kandi ko Uburaya butagishobora kwisunga Amerika mu bijanye no gutora umuti w'ibibazo vyugarije isi, mu gihe perezida wa Amerika Donald Trump wavuga ko Amerika ariyo izi imbere. Angela Merkel akavuga ko Ubudagi hamwe n'Ubushinwa bishobora kuzokorana mu gutorera umuti ibyo bibazo bikaba birihojeje Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho nyene muratwumva tukaba turi kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganyo vyacu muri kwisi yose muciye ku ruga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Ibihugu nka Malawi naho nyene muratwumva ku murongo wa shortwave. Ku ruga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongire ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara abahinga mu bijanye n'inyigisho mashure babona ko itegeko ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ritunganya gushasha amashuri afise uburaro harimo kubushira mu minwe y'abikorera utwabo rishobora kugira ingaruka mbi ku banyeshuri batari bake bo hagati mu gihugu ku ruhande rw'abajejwe gutunganya amashuri yegamiye Ekleziya Katolika nabo nyene barasaba ko hofatwa ingingo ziherekeza iyo tegeko umunyamakuru wacu Diane Ndonsa amaze iminsi adukorera urukurikirane rw'inkuru kuri ico kibazo abitugire kumurire
kubw'abajejwe gutunganya gushasha amashuri yegamiye Ekleziya Katolika mu Burundi babona ko itunganywa gushasha ry'uburaro itobukuraho nkuko biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo mu mwaka uheze Patiri Kazitonda Jean-Marie ari na warongoye ibiro bijejwe ayo mashure avuga ko uburaro bufise akamaro kanini harimo no gutegura abazorongora igihugu muri kazoza
ubujye umunyeshuri yakuze yiga kubana n'abandi benshi cyane gose hari ibintu bikuru bikuru aronka ubundi atigeze abana n'abandi adafite ariga kwitanga ariga kubaha ariga gusonera utuntu twa muntu ariga kubana n'abandi mu budasa bwabo mu butandukane bwabo abakene abatunzi bose bakaja hamwe kujya basangira utwo nyine two muri interna bakajyama hamwe bakaja hamwe ntibinubane erigizo byafashe cyane rwose birarira n'uzoheza abazodutware ejo reka zodudome baba bantu barezwe abantu basise imico n'imigenzo ibereye izotunganya kino gihugu
twibutse ko leta atampungenge ifise kuri ibyo kuko ivuga ko abanyeshure bazoronka amashure bigamwe bataha umuvugizi mu bushikiranganje bw'indero Juma Edouard avuga ko leta isaba ko uburaro mu mashure bukugwaho hagasigara ubwo ku mashure y'akarorero
igihambaye nuko cyane cyane abana baronka aho biga cyo kintu cyarakozwe kandi mu kurugero rushimishije turaze amashuri ari mu gihugu abana benshi bararonka aho biga hanyuma rero uburaro mu gihe bwakira abana bake byari ngombwa rero ko tushinga ibyo dufatira ko byo tuma abana baje muri ubwo buraro kandi bakaba ari abana bazoteza imbere igihugu
umuhinga mu bijanye n'indero akaba n'umwigisha mu makaminuza Joseph Ndayisaba abona ko ivyo bishobora kugira ingaruka mbi ku banyeshure mbere bagashobora no kutabandanya kwiga
hari abanyeshuri benshi amashuri ariko rimuhira bibagora naho leta yagitsa kigore kubera ko amashuri menshi ari abanyeshuri batari bake batashobora kuronka indaro hafi y'ishuri kubera ko atamacuti bafise hafi yawo cyane kubera ko atashuri iri hafi yawo hariho rero abanyeshuri ngira ngo mudashaka kutibaza mu ntayo bamenye igitekere cyangwa bimwe bangana bashobora guhura n'ingorane ku birongingo
uyu muhinga Joseph Ndayisaba asanzwe yarakurikiranye inama kaminuza ijanye n'ivyindero yabaye mu mpera z'umwaka w'2014 avuga ko icyo kibazo kiri mu byizwe aha akavuga ko uburaro ari ngombwa kuri leta ko bukugwaho kuko butwara uburyo bwinshi bw'amafaranga leta idashoboye kuronka ariko kandi ukubushira mu minwe yabikorera utwabo kubw'umuhinga Joseph Ndayisaba abona ko bitazokoroha kubwa mikoro make y'abavyeyi
cyo navyo nyine urumva biva ku buryo babafise ko nabo bitwa ko araba abigenga bashora kubaka izo ndaro z'abana n'ukurabe ko bashora kubi ikintu bakuramo sizi ko ari bashora gukuramo baravye ubukene bw'abavyeyi ko bashora kubaka indaro bigashoboka ko baka amafaranga abavyeyi ashora kubatoma bisubiza ayo bakoresheje bakisubiza n'inyungu mbona umengo biragoye kiretse leta ibafashije kaba amatongo ya gusa ikagerageza nyene ibikoresho bo bironka ku mahera make ibyo birashaka gufasha mugabo nayo ubundi sindabibona neza ko ibyo bintu bishoboka ngira ngo muri kaminuza aho birashoboka kubera abanyeshuri bamaze kwisonunura ngira bo kwemera aya mahera bakayatanga ariko ku banyeshuri bakiri mu mashuri yisumbuye canke mato mato ndabibaza ko bigoye
nubwo ayo mashure yabikorera utwabo yoshigwaho twibutse ko leta ivuga ko amakomine ari azokwegwa n'ikibazo cy'abana basanzwe bakenye ariko rero kubwujejwe gutunganya amashure yegamiye Ekleziya Katolika mu Burundi abona ko amakomine adashobora kuronka amafaranga leta yahora icisha mu bushikiranganje bw'indero kugira ngo ifashe abo bana aha patiri Kazitonda Jean-Marie akavuga ko nyabuna nubwo bahamagarirwa kubaka ubwo buraro leta ari ntasubirizwa mu ndero rwaruka gose
kurera rwaruka gose biri muri ntasubirizwa leta igereza kugumya yibuka mu maso yayo
patiri Kazitonda Jean-Marie abandanya asaba ko leta yoshiraho ingingo ziherekeza itegeko yo gukuraho uburaro aha twovuga nko gukwiragiza umuyaga nkuba ku mashure yo mu ntara zo mu gihugu hamwe n'ibindi abona ko byokwigwa bicaye hamwe na leta n'abandi bose begwa n'indero aha tukibutsa ko abanyeshure bazoronka uburenganzira bwo kuja mu buraro bazoba arabagiye mu gice cya kabiri cy'ishure shingiro naho nyene hakazokwisungwa amanota bazoba baronse kugira baje mu mashure y'akarorero muri kino gihe ageze kuri atandatu mu gihugu cyose. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse. None mbega abigwa niyo ngingo muyumva gute mu ntara hagati mu gihugu cy'u Burundi hatandukanye abigisha bobo muumva gute iyo ngingo mushobora kwandikira Ijwi rya Amerika kuri radio yacu @gmail.com gutyo tukabandanya tubatunganiriza ibiganiro bitandukanye biruranye n'ico kibazo. Turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara nari nabiciye ku masonga nkitangura mu ntara ya Gitega iri hagati mu gihugu cy'u Burundi ingingo ya leta itegeka bubakanye batanditswe mu mategeko kwandikwa naho abafise abagore barenga umwe kwandikishwa umwe gusa ntibonwa kumwe n'abari mu idini rya Islam. Umunyamakuru wacu mu ntara ya Gitega Fidel Antoine Nsabimana niwe dukesha ino nkuru atangura twumvisha umwe mu bayisilamu b'Igitega icagona.
Iyo tegeko ryo kwandikisha umugore cyariza guhonyanga amategeko y'Imana urumva ntituyongera umugore wa kabiri kandi Imana yaraduhaye uruhusha twiyongere. Yego kumwe natazi n'amategeko y'igihugu mugabo amategeko y'Imana asanzwe amuzi. Imana niyo ibeshaho abantu sire amareti atunganyiza abantu gusibisha nk'ibiriya ntitubeho nk'ibikoko. Imana itubwira uti fankihu ma tabalakum minan nisa imathna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'adil fawahid aw ma malakat aymanukum. Imana itubwira uti muze murongora abagore mukunda umwe babiri bat atu gushya kuri bane mugabo ry'igihugu riza guhonyanga byose n'icyojeje amategeko y'igihugu ku Islam tuvuga uti tukurikiza igitabo.
Uyu numwe mu bagabo ari mu idini rya Islam babona ku itegeko ritegeka bubakanye kwandikwa amategeko n'umugore umwe byaje kurengera itegeko ry'Imana. Abari muri iryo dini ntibabona ko mu iryo tegeko ashamayam n'umukenyezi ari mu idini rya Islam
mugize mariage mutagiye muri leta civile numvumenga sishobora kukwishimira gose nishyiremo kuri umugabo wanjye koko cyane nanjye wishyiremo ko mufasani wawe koko kuko mu gihe tutagiye mu mategeko urumva ko tutaba tujyanye amategeko ya bene gihugu byo kuri
rega kuri twe bw'abagore nta mugore numwe ashobora kubinezerereza nuko gususanga abagabo beshi batabishaka kuko bamwe bavuga nko mu idini wacu bavuga yuko ngo ubushimye gutorana umugabo ngo akiriho ntajewe nk'akarorero ngajewe shaka kubitahura ndavyumva ndavyeme
utoyi Hussein yemeza ko yavukiye kandi agakurira mu idini rya Kiisilamu uno munsi arongoye gisagara ca Gitega agira ati
iyo umuntu anyereye akazana umugore bidaciye mu nzira ya leta burya bazanye igisuma kuko iyo bishitse bigacangana bikagenda nabi umukagenda twaye ibintu twe dufata yuko uwo mugabo yizanye igisuma igisuma kiba cyamwije. Idini rya Islamu abantu baze baragihe kinyuma baja gukora ibintu bitajyanye n'amategeko ni idini risanzwe gitunganije neza dusaba ko abantu bagito batohaba baza kwikika inyuma y'idini kugira ngo bashobore kuza gukora amafuti yabo.
Venus Imaniramu na Matari na Ragitega we ntacijya nino kujyanye n'iryo bwirizwa rya leta ritegeka abagabo kwandikwa n'umugore umwe.
Ibyo nivyo bishyiramo kanatsinda uri kuraraba n'ivyo bavuga ntibikunda kuko baravuga bati ngo idini rirarekura yuko umugore umugabo ashobora kugira abagore benshi umugabo akabakunda kumwe kandi murazi ko bidakunda nta muntu ashobora gukunda abagore kumwe urumva ko bidashoboka. Umva itegeko rimaze gusohoka ubwa mbere turabanza tugahimiriza nkuko turiko turabigira kugira ngo abantu bavyumve baje mu mategeko abatazovyemera rero itegeko rizoheza nako nibwirizwa rizoheza ribafate kandi bahanwe hisunzwe iryo bwirizwa nyene.
Abafite amakenga yuko umugabo yamaze kurongora abagore babiri canke barenga azoca ashima kwandika n'ukiri muto umugihe mukuru abari we yatumye urugo rurama buramatanze nasi Imana irambonagira ati
iyo umugabo afise abagore benshi birumvikana ko harimwo uwo twokwita umugore mukuru muganta bari umugore yaba uwo mukuru yaba uwo mutoyi bose babakira basambanye mu gihe atabugeni buraba nk'abajejwe intwaro twamatugira tuti umugabo afise abakenyezi benshi byiza yo kubakana no wa mbere umugabo rewo kubera itegeko rigira riti umugabo yubakana nuwo yishakiye abo bose mugihe babatarandikwa nta mugore abarimo nuwo nyawe nyene ntabari umugabo abari umusore abandi nabo babakiri inkumi nabo babashaje iyo bimeze gutyo azoheza tore umwe ubakane hanyuma abasigaye amategeko azoheza abajejwe barabe icyo bofasha ari cyo azabafise ku burenganzira amategeko aheze amurenganure
mbega ubwo abirukanywe ntibazotwara abana gucya abana bakaba baguye mu mporero nanyene tumbirize buri amata Venus Imana irambona
abana bo ntangorane bitegeza kubatera iyo bavutse barandikwa banditswe bandikwa kuri se wabo aho no kuvuga yuko abo bo ntangorane
ikiboneka mu gisagara cha Gitega nuko benshi mu bakenyezi bari mu idini rya Islam bakiranye gweze iryo tegeko ritegeka abagabo kwandikwa n'umugore umwe Gitega, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Ni Big Fizzo akaririmbo ngo arazi yuko amukumbuye nyakanya rero ijwi rya Amerika tubaha ko gutasha canke tukabahuza n'abanyu aho bari mu gihugu hagati canke mu makambi atandukanye yahungiyemo impunzi wa mbere duse ku murongo ni Jerome mwiriwe neza uraho i Nairobi havugwa amakiga Jerome
abugo mutekano kuye kabisa gusumba hiyo
gusumba he
gusumba mu Burundi
gusumba mu Burundi ego Jerome uherere Nairobi neza na neza majahe
yewe yarugumye muri bire ahantu bitwa banyekuruza
aka biho karabatanguye ano mezi ni ayiwanyu yo gukanya
kabisa ni ndo gutambaya makoti
ego Nuko Jerome ngaho Nairobi usanzwe uhakorera uduki.
Nukubuka ubu kubera sakaza munararo mwaturangereza cyo munda katatu mamoko ya turabo kunashora kuba umugabo. Iyo dukora cyo cyose washora kubona yuko iyo twaguma iyo nawe nyine bari kumerwa na rugusumba.
Mhm.
Aho tuba turi.
Yego. Jerome ukawushaka yuko no musi tugutahiriza bande?
Ari ndiye cyangwa kimana tugukana ya rugusumba.
Mhm.
Akaba ndamba ni delivery ni muzeke wa rije kumyari yangu mugara.
Mhm.
Akaba Brazil bigi tega Brazil bigi tega na Bujumbura.
Mhm.
Akaba iva.
Wose ukabipuriza ikiga Jerome.
Kabisa tukumbukane kwa salamu na hii mezi yo.
Asante sana tunakutakia siku njema.
Aya asante ni.
Urakoze gose. Inyuma ya Jerome twakire Bonaventure na bari ku murongo Bonaventure miriwe. Ego Bonaventure miriwe neza. Bonaventure murakomeye. Ureka tukunyarukirize utubwira aho uri ha mutashe. Ego uramajehe ga Bonaventure. Bonaventure adutunge turumva tudashobora kubandanya tumwakira. Ijwi rya Amerika ikiganiro ni wanyu mu ntara misi yose nkano mango rero turabatahiriza abanyu tukongera tukabahuza n'abanyu bari mu makambi atandukanye Rusenda Nyarugusu Mahama Uganda kino kiganiro ni gwanyu. Mukaba mufise ico mushaka kutubwira tubashikire ko ni radio yacu arubaze gmail@akaburungu.com Pascal nawe yamaze gushika ku murongo Pascal mwiriwe neza. Ego, muhire ya majahiga Pascal. Nyarugusu, Tanzania mwikambi. Havugwa makinga hu nyarugusu ga Pascal.
Nyarugusu ni kuzikuri kwa sila, kukoli niko.
Abarundi mungana gute uvirazi.
Ubu barabye afitinga n'abarundi 260.
Hari habakiza.
Ngaye ari gukinya sikatiraho bakinya ubuniza mutende n'ende.
Mwara barakwije bitigira ibyo babwirizwa kwakira.
Gusa ikibazo gifisere hamwe kandi.
Ikibazo cy'ibifungurwa ntibari bagikemuye ga Pascal mu kubahereza utujeto muza muratora ku imfungurwa none mu minsi yahera. Nk'umuryango ugizwe na batatu uronswa ama uronswa gufungurwa tungana gute? Ku kwezi hama ibikozo navyo ni kwihangana Pascal. Nuko rero ukaba ushaka yuko no munsi tugutahiriza abande ni twashoboye kumutora ariko ntacu shobora gucishaho ubutumwa bwawe. Ego Changi naho Pascal turaza kongera dusuye kuguhamagara tutari kuri mikro hama tugerageze turabe ko twabahuza.
Ego
aha urakoze rero ugira umunsi mwiza.
Ego namwe uriye
urakoze gose. Ijugi Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara. Hari Pierre ari ku murongo. Pierre miriwe neza.
Miriwe.
Murakomeye.
Murakomeye.
Uherereye ga Pierre?
Ndi mu Marangara mu ntara ya Ngozi.
Marangara mu ntara ya Ngozi.
Ego.
Ego. Ngozi zifashe gute muri uno mwanya tuvugana?
Bifashe neza
ntangorane. Nuko rero ukaba ushaka ko tugutahiriza abande ga Pierre?
Shaka munahirize abari mu Bugande. N'abandi bari mu Rwanda mu nkambi y'Induta. Bambaye mu nkambi y'Imahama. N'abari muri Tanzania mu nkambi y'Induta. Ego.
Utahidra abarundi bose canke ufise y'inshuti zihari?
Ego bamwe n'inshuti. Ego.
Ego. Urakoze nawe.
Nashaka kandi munahirize abari i Bujumbura.
Ego. Urakoze cane gose Pierre nawe we ngaho onye Marangara Ingozi ugira umunsi mwiza.
Ego murakoze.
Ahubwo wizire mukumbatire witete wambere umugisha mu buzima kukubura ni mukuru buzima sinabirota gahumura humura humura ere gahumura ntukagire umutima uhagaze.
Humura wambereye umugisha kukura ni nkukura ubuzima amajambo ari muri ako karirimbo. Humura rero twibaze ko aza kubafasha kugira umunsi mwiza aho muri. Tukaba tufise kandi Innocent ku murongo. Innocent mwiriwe? Eno sanga telefoni kiwe ntikamukundi yeko agumako ariko turabandanya tubatahiriza abanyu tukabadusigaje iminota 5 gusa kugira ngo dushobore gusozera ikiganiro cuno munsi.
Rugitoshye nk'urwabatoya. Oh, rukundo we aya maranga mutima habanye n'ikinyoma tuza ubwo babwibihe.
Nasasubiye kugaruka ku murongo mwiriwe neza Innocent.
Mwiriwe.
Yego murakomeye.
Turakomeye buke nkambi nyine.
Buke.
Ni buke uko no turi gabatu gabanije hanye turi mu yarira.
Bagabanije uturi bwatwahe uri mu kambi ya he?
Turi mu kambi y'Induta.
Mu kambi y'Induta.
Tanzania.
Ego inosa ico kibazo ni kibazo kimaze imisi canke ni gishasha ugeranije nivyo twari twarumvise imisi ya hera. Kukumenga mwari mwarashire.
Bari gabanije hanyuma baragirane bara basabara ko byongeta mugabo basi baragabanya. Bariko baravyafisa mukanya yuko bagabanije.
Mwavuganye nabo bafata ingingo kugira ngo mushobore kumva ko batoshobora kubatezurira gatonya.
Oya cyangwa usanga ari nk'itegeko rya UNHCR yarona nta wimenya ko nk'ubuzima bw'itegeko rya VEJ nabona ugasanga sibo.
Mbega Innocent, iyo bagabanije utwo dufungurwa akenshi biba biturutse kuki n'ibitigiri babyongerekanye canke ni udufaranga babafashisha tuba twabanyeduke.
Kuko tugenda nk'abatwagwa nyine nta jambo dufite bavuze ngo biragabanutse ntitumenya ngo bivuye kuki twegenye. Tukegumuke nka bamobwa ntabwo tuvuga ko tuba tubimenya ko
none ntaba baserukira mufise ga inoso
abari serukira bari mu ngazi yavuga ati byavuye ku rugo dore ingingo n'izaba ingira ngo bifanye amodoka bizana.
Muraraba muvugane nico gikuru. Ego Innocent, ukabushaka gutasha abandi no munsi?
No munsi ndagomba gutasha. Ndagomba gutasha abo tuvukana.
Dada majahe.
Ndagomba gutasha kandi mama wiwanje ari Muramvya. Ndagomba gutasha mushikanje ari Muramvya niko mu gasura nyine muri Muramvya. Ndagomba gutasha abandi bahungu bose bagenzi tugenda nabo ngaha mu kandi y'Induta. Ndagomba gutasha kandi n'abantu tuvukana abandi bari mu bihugu bya Zambia. Ndagomba gutasha kandi n'amenyetse makuru biradiyo rya Amerika bamaye ino murongo.
Urakoze cyane.
Imana ibaheze agiye. Ndagomba gutasha na papa wanjye ari Gitega. Ndagomba gutasha na sogokuru wanjye ari mu Ruyigi Nyabisere ndayitwa Gasopari mbatazi na homwa.
Urakoze rwose. Sabwe?
Ndagomba gutasha muri rusange n'abamotari twahoze dukorana Nyabitsinda bose Imana ibahezagire tuzose guhura amahoro.
Wahora uri umumotari Nyabitsinda?
Yego.
None aho uhamaze igihe kingana gutega Innocent?
Mu ikambi y'inzu ndamaze umwaka n'inusu kuko twahereye Nyarugusu kuko imyaka ibiri yakwiyinjiye mu gihugu cya Tanzania.
Winjiye mu gihugu cya Tanzania, waje uva ngaho Muramvya ushikira mu gihugu cya Tanzania cyangwa warabanje guca hanze?
Oya, navuye Muramvya nzambanza kuba mu Ruyigi Nyabitsinda mvi Nyabitsinda nza ibyaduhungira bwa mbere Nyarugusu tuva Nyarugusu tuza ngaha Induta.
Ugategekanya kuzosubira mu gihugu ryacyo?
Twena amahoro bavuga ati ibintu biratunganye ntihagire umuntu akwiruka ko byose bigatunganye umuntu yose atabwa ko ubuhungiro burya si bwiza cyane.
Reka tukwifurize kubibona vuba.
Yego, no gusenga Imana byose mbere y'ubuhoraho birashoboka.
Urakoze cyane abyo ngaho Induta utijuge Amerika ribase ku mutima. Kino kiganiro ni rwanyu, hakagira icyo mushaka kudusabikaniriza ka email kacu ni radio yacu @gmail.com muzoze muradutera akamo.
Mugabo akaririmba muri rose turirimba rwo Burundi hari wacu rakomboye.
Urakoze, tuzogerageza tuze turadushira. Mugira umunsi mwiza. Nuko rero nshuti bakunzi b'ijuru rya Amerika kawe no ngaha dusozereye ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Bakoze abanyamakuru bagerageje kuturondera inkuru zitandukanye, co kimwe n'abakunzi bacu twavuganye ku matelefone. Yakoze umufasoni Natron yashikanye amajwi ahiwanyu engineer, yakoze na Innocent Kimenyi bari kumwe muhinga bw'ivyo Madiani nahaze. Tuzosubire ejo nkaho twatanguriye. Imana ibahezagire.
bwiza bwanje urukundo rwacu rugitoshye mu rw'abatoya.